Nzamba.
Nzamba irasamirana.
Amakuru na Pierre Gahungu.
Turi ku munsi wa kane igenekerezo rya 19 ruheshi umwaka w'ibihumbi bibiri na 2025 ndabaramukije inshuti bakunzi ba Radio Nzamba agateka kawe sangwa ikaze muri ano makuru mu kirundi twateguriye nayo akaba agizwe n'izi ngingo nkuru zikurikira. Bamwe mu bategetsi mu ntwaro no mu gipolisi mu ntara ya Makamba baratungwa gatoki n'abanyagihugu ko bariko barihagira ikibanza ca Muyogo kirimo ikatiye Muyogo ku murwa mukuru wa komini n'intara ya Makamba. Ico naco kikaba cari kigenewe kuzokubakamwo ivyibutso vy'incungu z'Uburundi n'ibibuga vy'inkino zitandukanye. Abarezi bo kwishure ryisumbuye rya Karorero rya Lise Musinzira riri mu gisagara ca Gitega bariyamiriza iterabwoba bariko baragirwa ko na musitanteri wa komine Bugabira mu ntara ya Kirundo aciye ku muyobozi w'iryo shure ngo bikunde umwana wiwe amenye mu mwaka wa nyuma w'amashure kandi atamanota akwiye afite. Igisata c'abagwiza tunga n'abikorera utwabo mu Burundi ngo kirashahanzwe n'ibibazo bitari bike harimo ubukene bw'igitoro, ubukene bw'umuyagankuba na politiki y'amatagisi n'amakori itorohereza abagwiza tunga bivugwa n'ishirahamwe Parsem. Inyuma yaho hashizweho abayobozi bashasha b'ikigo CFCIB kijejwe guteza imbere ico gisata. Parsem ikagisaba kudakorera ku gitsure ca leta. Amakuru twabateguriye isaya gusa mu kanya idunido ryayo.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho, umvirizi radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezitatu akaburungu inzamba akaburungu org.
Ndasubiye kubahikaze muri ano makuru. Abanyagihugu bo mu gisagara ca Makamba baridogera bamwe mu bategetsi mu ntwaro no mu gipolisi bariko barihagira ikibanza ca Muyogo kiri muri quartier Muyogo ku murwa mukuru wa komine n'intara ya Makamba. Ico kibanza kikaba cari cagenewe kuzokubakwamwo ivyibutso vy'abitangiye Burundi ivy'akaranga hamwe n'ibibuga vy'inkino zitandukanye. Basaba umukuru w'igihugu gufata ingingo zihuta. Ico kibanza cagenewe iterambere rusangi kikagaruka mu minwe ya leta. Inkuru ya Jean-Marie Ndabashinze.
Mu mpera z'umwaka wa 2024 buramatari w'intara ya Makamba Tantine Nshuti n'Amagara yari yatangaje ku mugaragara yuko ico kibanza kizokubakamwo ivyibutso by'intaha y'ukwikukira icubumwe bw'abarundi icumuganwa Rudoviko wa Gasore ica perezida Melchior Ndadaye hamwe n'icabami batwaye Burundi nka Ntare Rushatsi Shambara Ntama Ntare Rugamba na Mwezi Gisabo. Buramatari w'intara ya Makamba yamenyesheje kandi ko harimo no kubaka ikibuga c'inkino rusangi bita Terrain Omnisport kugira kize gifashe kwakira inkino mu ntara nshasha yagutse ya Burunga mu gihe hasanzwe hari kibuga kitarenga kimwe gusa kiri mu gisagara na cone cakira inkino za basketball, handball na volleyball gusa naho nyene zidashobora kubera rimwe kubera ibyo byose biri mu kibuga kimwe. Ariko abanyagihugu baguye mu gahundwe babonye ibikorwa byo gutegura ico kibanza cari carakozwe n'abaserukira ikigo c'igihugu kijejwe gutunganya igisagara mu ntara ya Makamba Obuha gifatikanije n'umuhanuzi wa komine Makamba ajejwe inyubako bisubigwamwo. Ikibanza kinini caciye gihabwa abiyubakira amazu ku giti cabo. Abategetsi benshi barimwo Buramatare n'abahanuzi biwe n'abahanuzi baba musitanteri b'amakomine abapolisi bakuru mu karere mu bumanuko no mu ntara hamwe n'abarongoye umugambwe CNDD-FDD abo ngo baragabaganye ico kibanza kugira biyubakire amazu yabo bwite mbere hakaba hari yegomba yuzure bivugwa yuko ari urongoye igipolisi mu karere kumanuko Jerome Ntibibogora. Amakuru ava muri izo nzego avuga ko abategetsi bivugira ko basavye mu biro by'umukuru w'igihugu ko bari mu mpera z'ibiringo byabo bya politiki kandi ko bidakwiye ko bogenda ataco bakuyemo ariko kugabangana ico kibanza bonyene bahora bavuga ko atakindi kindi kizokora atari ibikogwa vyiratiro abanyagihugu bo kumugwa mukuru w'intara ya Makamba bariyamiriza bikomeye ico gikogwa kuko no muzindi quartier ibibanza byatekanirijwe ibibanza rusangi bitigeze bisigazwa abanyagihugu bemeza ko aho kuja ibibuga by'inkino by'amavuriro amasoko mbere n'ahashigwa imyavu byose byatwawe basaba ko umukuru w'igihugu yo bagarukira ko agafata ingingo zibuza izo nzego kubaka amazu yabo mu bibanza by'iterambere rusange ico kibanza cyo kumuyogo ngo cogumizwa nkuko byarateguwe mu ntango kugira ngo kibe icabanyagihugu bose atari abategetsi gusa uruganda rwa radio inzama gatega kawe tukaba tutararonka kuri telefone buramatare w'intara ya Makamba kugira atanga umuco kuri ayo makenga y'abanyagihugu asanzwe arongoye
Jean-Marie Ndabashinze tugushimire tubandanirize amakuru twabateguriye kuri inkuru ikiri kubasonga ivugo mu gisata c'ubutungane aho umwe mu banyamabanga ku ishure ryisumbuye rya Busiga mu ntara ya Ngozi amaze iminsi itanu mu minwe y'igipolisi c'inyamiramabi aho muri komine Busiga abanyeshure batatu nabo bakaba barirukanywe burundu biturutse ku busuma bw'ikibazo inkuru ziva aho kuri iryo shure zimenyesha ko ingingo yo gufata no gufunga uwo munyamabanga yafashwe ku munsi wa gatandatu w'indwi iheze inyuma yaho bibonekeye ko yivye ikibazo akagiha abanyeshuri batatu abicishije mu telefone naho umuyobozi w'iryo shure atasho ashima kubivuga ko mu buyobozi bw'indero mu ntara ya Ngozi ho baremeza izo nkuru ariko bakavuga ko amatohoza akibandanya amakuru twabateguriye arabandanya mu gisata c'indero akababaro ni kenshi mu bigisha bo ku ishuri ryisumbuye ry'akarorero rya lise Musinzira riri mu gisagara ca Gitega imvo akaba ari igitsure ca musitanteri wa komine Bugabira Eric Twizerimana ngo ashaka gutegeka ko umwana wiwe yiga mu mwaka wa nyuma kuri iryo shure amenya kandi atamanota kwiye afise biciye ku muyobozi w'iryo shure abo barezi basaba ko bokubahirizwa mu kazi kabo n'inkuru ya Jean Baptiste Bireha
nkuko amakuru ava muri bamwe mu barezi bo kuri lise Musinzira bitumenyesha ngo musitanteri wa komine Bugabira Eric Twizerimana arabangamiye abarezi bo kuri iryo shure aho ariko akoresha igitugu kugira umwana wiwe Bonfils Twizerimana yiga mwaka wa nyuma kuri iryo shure amenye kandi atamanuta akwiye afise isiyo kujya tubitumenyesha ko inama y'abigisha yakoranye ifata ingingo yuko uyu munyeshure ayobewe ariko wewe yarabyanse mu nyuma kubera igitugu cy'umubyeyi wiwe amanota yari yakuwe mu ndero kubera yigenza nabi ngo yahavuye afutwa kugira barabe ko yoshikana amanota 57 ku ijana asabwa kugira umunyeshure amenye nawe akaba yarafise amanota 58 ku ijana isoko ryacu ritumenyesha kandi ko hariho umwe mu bigisha ubu ariko agirwa ko iterabwoba kugira yemere ahe amanota uyu munyeshure nkuko bamwe mu barezi baganiriye na Radio Nzamba hagati ya kawe bamaze gutumwa ko inshuro zibiri mu byo bita jurido deliberation ariko bagasanga ataho amanota yova kuruno wa kane basubiriye gutumwa ko ubugira gatatu aho ngo biboneka ko hazakuba igisure kugira bemere ko uyu munyeshure amenye abo barezi basaba umushikiranganje w'indero gufata icyo kibazo mu minwe kabubahiriza kandi ntihabe nkunzi kubera igitsure cy'ababyeyi uruganda rwa Radio Nzamba hagati ya kawe twagerageje kurondera kuri telefone umuyobozi w'ishure lise Musinzira Nduwayo Charlemagne kugira atanga umuco kuri icyo kibazo ariko ntitwashoboye kumuronka kuri telefone yiwe ngendanwa
Jean Baptiste Bireha nawe nyene tumukengurukire mu ntara ya Bubanza naho hamaze iminsi hibonekeza ubukene budasanzwe bw'ibinyobwa bihingurwa n'ishirahamwe Brarudi muri komine ya Gihanga amakuru ava ngaho amenyesha ko niyo bibonetse biba bizimbye cyane bigatuma abanyagihugu birukira inzoga z'inkorano bita ibibangara nazo ngo zikaba zigira ingaruka mbi nyinshi ku magara y'abanyagihugu bagasaba ko abajijwe intwaro guhagurukira icyo kibazo inkuru na Pacific Nkishimana.
Nuka makuru ava igihanga bivuga ibinyobwa bihingurwa n'ishyirahamwe Brarudi ngo bisigara umuzi wibuye aho muri iyo komine. Nk'ikinyobwa cy'ifana cyari gisanzwe kigurwa amafaranga 1600 ku giciro cya leta ngo kigeze ku mafaranga 2000 z'amarundi. Nayo amusteri ngufi imwe bita Bright ikabigeze ku 2500 mu gihe giciro cyashinzwe na leta ari 3500. Amusteri ndende nayo ikabigeze ku giciro kiri hagati y'8000 n'10000 z'amarundi mu gihe giciro cyashinzwe na leta ari amafaranga 5000. Nayo ikinyobwa cyo mu bwoko bwa Primus cyategezwe kugurwa 2500 ku giciro cyashinzwe na leta ngo coco bari monogoje cyane uho ngo ushobora kukironka ku giciro kiri hagati y'5000 n'6000 z'amarundi. Bakavuga ko ivyo vyose biterwa nuko ngo niyo zigize zirabonetse abadanaza bazinyegeza kugira ngo bazidanaze ku biciro by'umurengera barinze gufumbatisha bamwe mu bajejwe intwaro. Abo banyagihugu bakavuga ko kubera iryo kena ry'ibinyobwa bya Brarudi n'iryo duga ry'ibiciro biheza bigatuma abanyagihugu benshi bihereza inzoga zikaze z'inkorano bita ibibangara. Izo nzoga nazo zikaba ziheza zikagira ingaruka mbi nyinshi ku magara y'abazihereza kuko ngo bavyimba amatama n'amaguru ndetse bakavuga ko hari nabo zitanguye guhitana. Bagasaba ko ishyirahamwe Brarudi ryokora ibishoboka byose igakurikira kibazo mu nzira n'abajejwe intwaro nabo bagakurikirana ibyo biciro bakanakingira nabo banyagihugu mu guhagarika izo nzoga zitemewe.
Ingorane rero abantu benshi basa n'abazi barenga muri komine y'igihanga basigaye binywera sanzwe ari mu bicupa zikaze ibyo benshi bita ibibangara. Abantu babonye bamwe batangiye kubyimba amaguru n'amatama zirabarembeje bamwe batanguye no gupfa. Basaba rero yuko Minisiteri yagerageza igakora ibishoboka byose yakurikiza ingorane mu nzira ahantu bagejejwe intwaro nabo bagakurikirana neza ibiciro kuko amatwi adusumira abo bagimba bakaduza ibiciro kuri ibyo binyobwa iyo byabonetse ibyo biciro bibonetse basumbatisha abajejwe intwaro bagatuma badandaza ibiciro binona kuri ikiro bashatse. Basaba rero yuko bokingira abanyagihugu kubera izo nzoga ziragisirije.
Mu ruganda rw'amakuru kwa radiyo Inzamba Gateka Kawe twagerageje kurondera kuri telefone ngendanwa Leopold Ndayisaba umustaniro wa komine ya Gihanga kugira ngo tumenyeshe ikigiye gukogwa kuri iyo myidogo y'abanyagihugu arongoye ariko turamukena.
Inzamba
amakuru twabateguriye arabandanye mu gisata cy'ubutunzi. Igisata cy'abagwiza tunga gukira bangamiwe n'ibibazo bitari bike kandi gifite uruhara rukomeye mu iterambere ry'igihugu. Ibyo nibivugwa n'ishyirahamwe PASEM gishinzwe gukangurira Abarundi guhindura ingendo kugira bashike ku iterambere rirama. Iryo shyirahamwe ribivuze inyuma yaho ejo ku munsi wa gatatu hashyizweho abayobozi bashasha b'ikigo CFCIB kijeje guteza imbere igisata cy'abagwiza tunga gikorera utwabo. Muri izo ngorane zihanze ico gisata ishyirahamwe PASEM rivuga nk'ubukene bw'igitoro, ubukene bw'umuyagankuba na politiki y'amatagisi n'amakori itorohereza abagwiza tunga. Twumvirize Faustin Ndikumana arongoye ishyirahamwe PASEM.
Twaguma twibutse yuko atagihugu gishobora gutera imbere ibiturwa turavuga ngo igihugu giteye imbere igitasha bikorera utwabo atari cyo gishyigikiye iryo terambere. Igisata cyo gukora utwabo cyo gishyigikiye iterambere nicyo gishyigikira kurwanya ubukene mu gihugu icyo ari cyo cyose. Mugaha mu Burundi rero turabona yuko icyo gisata impingira cyari ndende kuko icyo gisata kikushobore gukora neza uko byifuzwa. Ubwa mbere ho gihura n'inzitizi nyinshi ari umwuka mu byo bita mu by'ubutunzi n'uba wifashe icyo bita environment macroeconomique. Aho uravye politiki y'ibintu byo kuvunja amafaranga ukaraba amadovize amafaranga agaciro ari mu gihugu nyine ari make iyo n'inziti zikomeye ukaraba ibijanye na politiki nyine y'amafaranga politiki monetaire n'ikiga ca leta ugasanga naho nyene n'intamba mye uravye n'ingena amakora atozwa ugasanga araduga cankara atozwa ugasakisaki byose ugasanga uko biragabangamira abikorera ugasaba ko birabangamira abikorera utwabo. Kindi ni ibintu icyo twakwita amasoko ntanganguvu muyaga nkuba n'ibitoro ahantu muyaga nkuba n'ibitoro bitahari ibyo kwa guterambere ry'abikorera utwabo biba umugani. Tutuye turavuga rero ibijanye n'ibindi bikorwa remezo nka interinete amabarabara n'ibindi by'ibibuga by'indege ibintu byose bishobora gushyigikira abikorera utwabo. Hari n'izindi tugire zijanye n'ingene iby'amategeko bimeze n'ingene iby'inzego zimeze aho usanga bimwe byo guhanwa ku kiranso tabihari ugasanga hamwe barakundwa kaze abandi ntibakundwa kaze ugasanga gukingira abagwiza tunga cyangwa bikuru twabo sikirenga abigeze amafaranga usanga bimitahe yavuye mu busuma cyangwa avuye mu bindi bintu akaza kuja mu ngongo aje ngongo guteza imbere cyangwa cabikorera utwabo ibyo byose bikaba inzitizi bikaba inzitizi hari ibyibiturire hari bijaye ninge na masoko ya leta usanga tangwa aya masoko ya leta usanga tangwa kuri nkunzi kandi ategeza kutuma abantu bahayara mu kugira bayashikire
ishira hamwe parsem rivuga ko ribabazwa nuko ikigo se FCB gikora ku gitsure cy'ubutegetsi ligasaba abayobozi bashasha bacu gukora ibishoboka kugira bakore bigenga ngo niho nivyo bazokora bizoteza imbere igihugu n'ubunyene dukurikire Faustin Ndikumana
kindi naco tubona FCB kibangamye nuko mengo ari ikintu kishami gisaka no mengo kiri politize no kuvuga gikora kuri politike cyane usanga biratuma umwimbo wacu tamera neza y'ikigo rero gikora mengo ni politike kiri politize senge no bivuga mu kirundi utusanga mengo kiri mu kwaha rw'abanye politike ku inzego za leta kandi gikora kiri mu kwaha kwa politike n'inzego za leta umwimbo uciwa muke nje gituma rero CFCB bishiramwe CFCB yo sabga kugira kugaragaza kwigobotora mu byara by'inzego za leta n'ubwo birayikoresha cyane hanyuma bikumbiriza abagwiza tunga n'abikorera utwaba atabari vangura kandi bakumbiriza ingorane zabo neza bakazishyikiriza ataco batinya hanyuma bakazibagira ibyigwa aho bihengamiye iby'abahinga bikomeye bishobora gutuma boterera ivyo hinduka kugira ico gisata gitera imbere cyo bitare reforme courageuse hanyuma nemwe rero vya mbere rimaze zafere bakabikorera ko mu gusaba leta ko vyokomera hanyuma izindi zo bije kuvuga bakazikorera ko kugira igisata gishobora gukora kimeze neza gishobora kugira aho gishikanye igihugu mu iterambere
Nino kuri iryo jwi rya Faustin Ndikumana duciye dusozerera ko amakuru mu Kirundi twabateguriye kuri uno wa kane bakoze mwebwe mwese mwayakurikiye bakoze na bagenzi banje bafashije kuyegeranya Pierre Gahungu nayo bashikirije ndabifurije kubanirwa mu vyo murimwo naho ubutaha